Iyi mwumvanira radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye kuri uyu munsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru. Leta y'u Burundi iravuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru bukomeje gutera imbere mu gihugu.
Atari utagomba kubona ntawo kwirengagiza twigoro tumaze gukogwa na leta mbyeyi leta nkozi, ari naco gituma ibimenyesha makuru bigomba byiyongera.
Madame Chantal Nijimbere, ministre w'itangazamakuru mu Burundi, umuryango mpuzamahanga uharanira ubwigenge bw'abanyamakuru RSF yerutse kuvuga ko u Burundi mu mwaka ushize bwateye intambwe muri urwo rwego. Bamwe mu Burundi bari mu nkambi ya Mutendeli muri Tanzania bariyandikisha kugira ngo batahe aho kwimurirwa mu nkambi ya Nduta, bakavuga ko ari amabura kindi.
Twabonye yuko byoba byiza ko dusubira mu gihugu mu kwezi kwa gatanu, ngo kuko ikambi yugawe nuko bazaba bagiye kuba ahantu cya mbere cyo batamenyereye. Kabiri, barashobora kuzosanga ugasanga barabayeho nabi, bagiriwe nabi.
Leta ya Tanzania irateganya kwimura impunzi zari mu nkambi ya Mutendeli zikajya mu nkambi ya Nduta bitarenze ukwezi kwa gatandatu. Minisiteri y'ubuzima muri Uganda iratangaza ko mu gihugu habonetse izindi virusi za korona, harimo virusi ikomoka mu Buhindi. Ibyo byatumye leta ifata icyemezo cyo guhagarika indege zituruka mu Buhindi. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana. Aloyiz, wiriweho?
Mwiriwe Veniste, turahera mu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu muri Nigeria barateye ikambi zibiri za gisirikare ziri mu buraruko bushyira ubuseruko, bongera bica abantu bashika ku munani nk'uko amakuru ava mu gisirikare yabivuze ejo ku munsi w'Imana. Aya makuru avuga ko ikambi ya Ajiri iri ku birometero 20 uva i Maiduguri ku murwa mukuru wa leta ya Borno yatewe mu gatondo kejo ku munsi w'Imana. Kumugoroba naho ku munsi wa gatandatu hatewe ikambi ya Ran iri muri iyo leta nyene. Umugabesha w'ingabo umwe w'iyo kambi yarishwe, abandi basivile batandatu bahitanwa n'amasasu yigenza nk'uko ayo makuru yabivuze. Ayandi makuru aremeza icyo gitigiri cy'abafuye kandi akongera koko abo barwanyi basahuye n'ibirwanisho muri iyo kambi. Afrika y'Epfo yavuze jo ku munsi w'Imana ko yiteze igice cya mbere cy'incanco za COVID-19 zingana imiliyoni 4.5 z'ihinguriro Pfizer, mu gihe icyo gihugu cyiteguye kongera gutanguza isekeza ryo gukingira abanyagihugu. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Zweli Mkize yavuze ko incanco zingana 325,000 2,560 zari zitezwe gushika ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i Johannesburg ku mugoroba w'ejo ku munsi w'Imana. Izindi zizoza ziraza burindwi gushika mu mpera z'uku kwezi. Imbere yo guhagarika urucanco rw'ihinguriro ry'Abanyamerika Johnson and Johnson, icyo gihugu cyari kimaze gucandaga abanyagihugu barenga 318,000 bagizwa hanini n'abakora mu gisata cy'amagara y'abantu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu tukivuga kuri uyo mugera nyene, Ubuhindi burabandanya gusinzikazwa na COVID-19. Ahejo ku munsi w'Imana ibiharuro byerekanye ko abantu hafi 307,000 bishwe n'uwo mugera mu masaha 24 gusa, hamwe n'abarenga 309,000 bawanduye. Ibice 2% ku miliyaridi umwe n'imiliyoni 300,000 z'abahindi nibyo bimaze gucandagwa gushika ubu nk'uko amaraporo abivuga. ni mu gihugu Buhindi arico gihugu gifise ihinguriro ry'incancu rinini ku isi yitwa Serum Institute of India. Leta Zunze za Amerika irahakana ko yafunditse amasezerano na Irani yo kubohoza abanyororo bafungiweyo bacuritse n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ku kiguzi cy'imfashanyo y'ubutunzi y'imiliyaridi z'amadolari kuri Irani. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire Ned Price yavuze ejo ku munsi w'Imana ko babandanya batabariza abanyamerika bafunzwe hamwe n'ababuriwe irengero muri Irani. Yavuze ko bazohagarika ari uko basubiye kubahuza n'imiryango yabo. Ron Klein nawe umuyobozi w'akazi muri White House yarahakanye amakuru yaciye kuri televiziyo CBS yaha muri Amerika y'ayo masezerano yo kubohoza abanyamerika bane bafungiwe muri Irani, ariko yemeje ko bariko barakora uko bashoboye kugira barekugwe. Abapolisi baba ijana barakomeretse, abandi bantu barenga 300 barafatwa inyuma yaho abari ko barahimbaza umunsi mukuru w'abakozi i Berlin mu Budagi batanye mu mitwe n'abapolisi. Abategetsi babishikirije ejo ku munsi w'Imana. Abantu hafi 30,000 bava mu mice itandukanye ya politike niho bitabiriye amadefile ku murwa mukuru w'Ubudagi ku munsi wa 6 bibuka umunsi mukuru w'abakozi. Igipolisi cyavuze ko muri rusange ibyo birori byahimbajwe mu mahoro, mu nyuma bivamwo imigumuko igipolisi gitanguye kubasaba kubahiriza ingingo zo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Mu gihe bamwe bibuka uwo munsi, abandi bariko bariyamiriza ivangura rifatiye ku rukoba muri icyo gihugu hamwe n'amafaranga yo gupanga amazu yaduze muri icyo gisagara cya Berlin. Abapolisi bashika 93 barakomeretse muri iyo migumuko. Abanyagihugu 354 barahagarikwa nk'uko abategetsi muri icyo gisagara cya Berlin babivuze.
Urakoze Aloyeze Bigirimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukeye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresi yacu ni wa radio yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Kuri uyu wa mbere isi irizihiza umunsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru. Uyu munsi ugeze mu gihe umuryango mpuzamahanga uharanira ubwigenge bw'abanyamakuru RSF uherutse kuvuga ko Uburundi mu mwaka ushize bwateye intambwe muri urwo rwego buzamuka imyanya 13 ugereranyije n'uko bwari buhagaze umwaka ushize. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Marie Chantal neje imbere mushikanganje yo kumenyesha amakuru yabuzaye mu itangazo yasomeye abanyamakuru mu biro vyiwe ku mugwa mukuru butunze Bujumbura ko umunsi mpuzamakungu hari ibitangazamakuru atari abanyamakuru bonyene ahubwo ari abantu bose bitewe n'uko ubwigenge buhumenyesha amakuru butuma abanyagihugu nabo bagira uburenganzira. Yashimangiye ko ubwo bwigenge bufatiye ku bw'umuntu wese wo gushikiriza ivyiyumviro imwe mu nkingi ya demokarasi. Niko kwishimira amanota umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imbibe ya RSF ufite icyicaro i Paris mu Faransa uherutse guha Burundi mu cegeranyo cy'umwaka ushize ku bihugu 180 ukoramo amatohoza ku isi. Madame Nijimbere,
Burundi buhimbaje uyo munsi kandi mu gihe abadukurikirana bamaze kubona ko hamaze gukorwa byinshi mu ntumbero yo guteza imbere ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Icegeranyo cy'ama gisohorwa n'ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe Reporters sans frontières bwashyira Burundi mu kibanza cy'160 mu mwaka w'2019. Mu mwaka w'2020 naho Burundi bukaba bwashyizwe mu kibanza 147. Nukuvuga iryo shirahamwe ryemera ko hatewe intambwe ndende.
Iyo ntambwe na Arnaud Froger atwara ibiro vya RSF ku mugabane wa Afrika yemeza asigura ico afatirako.
J'en veux pour preuve évidemment la libération et la grâce accordée aux quatre journalistes.
Atubwa mbere n'ingingo ya prezide yo kurekura no guha ikigongwe abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka kurenga bafungiye ubusa ugushaka kwa prezida ko kugurura amaradiyo yugawe ndetse imwe muri zo Bonesha FM ikaba yaramaze kugururwa igisata c'ikimenyeshamakuru iwacu naco nyene caruguruwe. Ibijyano byaratanguye kugira ngo amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'Ijwi ry'Amerika yugururwe n'ibindi. Twizeye ko utwo twigoro tuzobananya kugira ngo abamenyesha makuru bakore bigenga
dans un environnement beaucoup plus serein, beaucoup plus libre.
Umushinganje ukomenyesha makuru wasanga bwigenge bwitangaza makuru atahobyeha mu Burundi.
Abahora batabona ko mu Burundi ubwigenge bwo kumenyesha makuru buhari barahabahaye barabona ko ko bayivuga atari ko byari bimeze atari ubutagomba kubona hawo kwirengagiza utwigoro tumaze gukogwa na leta mbyeyi leta nkozi ari naco gituma ibimenyesha makuru bigoma byiyongera ibyo bikerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru hani wacu ataragaseseshwa rumuri
ariko Alexandre niyonge ko batwara runani rw'abanyamakuru y'ibejemeza kuri baho n'uburukira buracane mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru akaba yavyiganije urya Amerika kwa 20 ukwezi guheze yasohoka icegano cha RSF
na gahengwe na kamwe jebe mbona umuntu yovuga uwovuga ngo bishimikije ko haramenyesha makuru biwacu bari bafunzwe hama bakarekugwa uvyo heza bishimwa ko abantu bari barenganijwe bagasubizwa mu gateka kabo umuntu yofata ngo ni ntambwe iteye imbere naho twofatira ko radio ubonesha nayo yari yugawe hanyuma bakayirekura nuko nyine kuko karakarenganya nta muntu rero yorenganya umuntu hama ngo bucaca avuga ngo rwango ibintu byagenze neza mbega ubu twovuga ko hari akarusha kahe mu gihe tuzi ko haramenyesha makuru bashikindwi baciriwe umunyoro guherayo namande y'ibirenga atakindi bakoze atari umwuga wabo mu gihe iyo leta ibandanya itoteza n'abamenyesha makuru gushika niyo bahungiye baburabuzwa ntibashobore no kusubira kubandanya umwuga wabo
mu karere ka Afrika y'ubuseruko bafroje asanga atampinduka nyinshi zabaye
dans la région et bien on espère en Tanzanie par exemple 124e qui reste
mu karere twizeye ko nka Tanzania yagumye cyati banzanye na 2024 president Musha Samia Suluhu Hassan azoshiriheza kwisubira ibuti yubwigenge bwitangaza makuru byabaye ku rugero rutari bwabe mu isi muri iyi myaka ishize ibimenyetso bya mbere bitanga umwizero wo kurategetse ibururwa by'ibinyamakuru byari byarugawe ubuganda burakurikira mu kibanza cy'2025 kandi nabwo bwaradindiye ibintu byakomeje kunyuka ku banyamakuru b'abaganda tukaba twabibonye mu rindi torwa ritahujwe ko rya perezida Yoweri Museveni mu ntango z'umwaka byabaye mu cuka cy'ihamwa ry'abanyamakuru akurikira u Rwanda novuga ko riri ku murizo cyegeranye cy'ubwigenge bw'itangazamakuru bukaba ari ubuzima bw'ijana na 56 rwatakaje ikibanza uyu mwaka ni ko umuyobozi wa RSF muri Afurika asigura mu Burundi umushikanganji mu byajejwe n'abanyamakuru n'ubwo yanse ko ari bazobamubaza asohora itangazo ryo kuri uyu w'Imana bahamagarira gukora bigenga
nagomba rero mbonere akanya mpamagarira abamenyeshamakuru birinde basesa nkuyoze aba batamika amajambo canke ababaresha kugira ngo babavugire ibyo bashaka kuko barahari utyo bazoba baharaniye ubwigenge bwabo abamenyeshamakuru mwese tubasabye kwikura iyo mizana ibabohera mu byo bashaka ko mubavugira mugendera karangamutima k'umwuga mwirinde kuvanga umwuga n'inyifato y'abamenye politike
kuva mu mwaka wa 2015 habaye irikwa ryo gutegetse ryaburijwemo mu Burundi abanyamakuru barenga ijana bagahunga igihugu amaradi atanu na televiziyo imwe bigasamburwa ibaye inshuro ya mbere ico gihugu cunguka amanota mu cegeranyo ca RSF eroje urika neza ijwi rya Amerika
nongera uko umunyamakuru mu gihugu cya Angola Francisco Rasgado uyu munsi yongeye kwitaba urukiko ku munsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru akurikiranyweho ibyaha byo gusebanya no gutukana yarezwe na Rui Falakao umunyamabanga ushinzwe kumenyesha amakuru mu ishyaka riri ku butegetsi MPLA Falakao amurega kuba yaratangaje inyandiko zivuga ko yariye ruswa akaba asaba umunyamakuru kumuha miliyoni imwe n'ibihumbi 500 by'amadolari by'indishyi ishyirahamwe rirengera abanyamakuru CPJ riravuga ko leta ya Angola ikwiye kuvanaho ibyo birego no kuvugurura amategeko igihugu kigenderaho
wa Washington ijwi rya Amerika.
Minisiteri y'ubuzima muri Uganda iratangaza ko mu gihugu habonetse izindi virusi za corona, harimo virusi ikomoka mu Buhindi. Ibyo byatumye leta ifata icyemezo cyo guhagarika indege zituruka mu Buhindi. Abahindi batuye muri Uganda bishimiye icyo cyemezo cyo gushyira imbere inyungu z'umutekano rusange. Hagati aho perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje mu mpera z'icyumweru gishize ko ingamba zari zarafashwe mu rwego rwo kwirinda guma mu rugo, guma mu karere cyangwa se amateraniro rusange zivanyweho. Ibyo byatewe no kugabanuka kw'abantu bandura COVID-19. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Nairobi Atieno Odhiambo aravuga ko uturere turebwa n'icyo cyemezo twabyishimiye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko mu minsi mike umubano w'u Rwanda n'u Burundi uzaba wasubiye kuba mwiza. Yabivuze mu mpera z'icyumweru gishize asoza inama ya komite nyobozi y'ishyaka FPR riri ku butegetsi mu Rwanda. Pierre Claver Niyonkuru.
Ku bwa Perezida Paul Kagame, icyizere ni kinini ku imigenderanire y'igihugu ciwe n'u Burundi. Imaze imyaka itandatu itifashe neza, iriko irasubira kuba myiza.
Abaturanyi bacu benshi ariko ni bane gusa, kugira ngo abandi bose tumeranye neza usibye wenda nk'umuturanyi umwe gusa. Kera bari babiri, wa kabiri navuga igihugu cy'amajyepfo Burundi. Burundi ubu turi mu nzira yo gushaka uko twumvikana ariko ngira ngo ubu twe n'abarundi turashaka kubana nabo, kandi bamaze kwerekana iyo nzira. Natwe turashaka ku Kongo, ibibazo twari dufitanye nabo turafatanya kubikemura, rwose bimeze neza, ntabwo bikiri nka mbere. Tanzania nta bibazo twigeze tugirana nabo, turakorana nabo neza.
Aho yariko arasozera umwiherero wa komite nkuru y'umugambwe uri ku butegetsi FPR kuri iyo wa gatandatu, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda asa n'uwishuye ubutumwa mugenzi we w'u Burundi nawe nyene yaheruka gutanga. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyene yari yijeje ko imigenderanire igiye gusubira kunaguruka ku mpande zose.
Igihugu kibanyi, jewe ndafite icyizere gikomeye cyane ku igihugu cy'u Rwanda ejo tuzoba dukundana, kuko ubu twarabaze kubona icyo dupfa turakizi. Ni ukuvuga hirya y'ejo muzosaga tubazanya ngo none burya twapfike. Kajya gusa ariko kaduterani ntiboba mu karere kose mu isi yose, aricyo gihugu cyo rero zavuga ngo kirankana n'u Burundi, kandi tuvuga ururimi rumwe turabavukanye. Turizeye neza yuko aho bukera bizogenda neza, kuko ubu turabona ko indongozi zatanguye kuza ziravugana ku rwego ku rwego, kandi biriko bigenda neza cyane.
Mu mezi atandatu aheze haramaze kuba inama zirenga zine zahuje intumwa zidasanzwe z'ivyo bihugu bibiri zatanguriwe n'iyabashikiranganje b'imigenderanire. Ku makuru Ijwi ry'Amerika rifise, hari zabereye mu Burundi ndetse n'izabereye mu Rwanda. Ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu boheruka kubwira Ijwi ry'Amerika kwiyataba ikiza c'umugera wa corona, haba hamaze kurangurwa ibikorwa byinshi byo kunga imigenderanire myiza. Amashirahamwe yigenga aranyoteguwe umubano mwiza cane cane ku nyungu z'abanyagihugu baba ku mbibe, kugira ngo basubire gusangira kabisi n'agahiye. RCP Raison des Citoyens Probe rikunze kugira umwihwezo kubishikirizwa n'abo bategetsi amakoraniro canke imyerekano Liberté Publique ni rimwe muri ayo. Gervais Nibigira nicegera turongoye RCP.
Hadufatire nko mu ntara za Cibitoke, ntara za Kayanza, ntara za Ngozi, Kirundo na Muyinga, hamwe n'abandi baba mu gihugu cy'u Rwanda bashorerayo ibidandazwa cyangwa bagurirayo ibyo bakenera bo nyine, haba ifunguro cyangwa ibindi, no guhana abageni. Ariko uyu munsi tubona yuko ubwo budandazwa imigenderanire itakihari nk'uko yari hari mu myaka yahera. Kubera uyu munsi Umurundi agiye mu Rwanda ntashobora kugenda yidegenza neza nk'uko kandi n'ubundi bigenda uko nyine. Igihugu cy'u Rwanda sanzwe ari n'impunzi zahungiyeyo, biba byose rwose ko izi mpunzi zita hamwe mwabo bafise umwizere yuko ibyo baraba bagereza bitakihari.
Iyo migenderanire yatanguye gutosekara nyuma y'imvururu za politike zadutse Bujumbura mu mwaka w'ibihumbi 2015. Igihugu cy'u Rwanda cahaye indari impunzi z'Abarundi zarenga ico gihe ibihumbi 70. Mu nyuma u Burundi bwahavuye bwagiriza ico gihugu ko muri abo cahanye indaro harimwo abashatse gutembagaza ubutegetsi u Rwanda nabwo ruvyamirira kure. Ico gihugu c'u Rwanda caraye kinamenyesheje ko cifuza umubano mwiza n'igihugu c'u Buganda, naho Perezida Paul Kagame yavuze ko impinga ikiri ndende. Yamara umutegetsi yavuze ko u Rwanda ruzobananya gukingira abanyarwanda bose.
Abaturanyi b'amajyaruguru badufiteho ikibazo n'ubuge nabayeyo nabanye nabo nakoranye nabo nagira ntabwo umbajije neza ngo nkubwire imizi yacyo ntabwo mbisobanukiwe bihagije, ariko jyewe nzasakara inzu yanjye kugira ngo ntanyagirwa, nzashyiraho imiryango idadiye utanyinjirana ugatwara ibyanjye, wanyinjiranye kandi nzagusohokana, hanyuma shyire twizane uwizanye nabi nawe azasubizweyo mu buryo butaruhanyije.
Ibi bihugu bibiri navyo haheze imyaka ine bitarabana ryiza, vyagirizanya ko umwe yahaye indaro umwasi w'uwundi. Naha haramaze kuba inama zitari nke zo gukemura ico kibazo. Cyeclave niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Leta ya Tanzania irateganya kwimura impunzi zari mu nkambi ya Mutenderi zikajya mu nkambi ya Nduta. Ibyo biteganijwe gukorwa mbere y'ukwezi kwa gatandatu. Bamwe muri abo barundi bariyandikisha kugira ngo batahe aho kwimurirwa mu nkambi ya Nduta, bakavuga ko ari amabura kindi. Kuri uwa mbere mugenzi wacu James Jovine yagiye mu nkambi ya Nduta avugana na bamwe muri izo mpunzi.
Iryo tangazo tumaze kubyumva twabyakiriye neza, kuko abakurongora iyo bakubariye ati cyangwa tegereza gucaho nyene. Hama kubijanye no mu muryango iwanje naho tumaze kwicara tukaganira, twabonye yuko byo bavyiza ko dusubira mu gihugu mu kwezi kwa gatanu. Kubwiwacu twe twabonye yuko dushobora gusubira mu gihugu, kuko ikambi yugawe nuko bazaba bagiye kuba ahantu cya mbere cyo batamenyereye. Kabiri barashobora kuzosanga ugasanga barabayeho nabi, bagiriwe nabi, ugasanga nk'utwo boba bari bafise baratubivye canke imibereho yabo iyaho irabagoye.
Cyo kujyakira ryakiriye neza ahandi naho ntiryakiriye nabi. Kujyakira neza ni kimwe, baratwakiriye neza turashima, ariko kubona wo kwica icyo wakijije nk'inkuba yo yigwa ikahoza imirima hanyuma ikongera ikayica mu nzima. Twebwe icyo nosigura mu uwo mugani ni uko mbona bamwe bamwe twahunze mu bibazo bitandukanye. Twari tuzi yuko dushitse mu gihugu c'amata n'ubuki nkuko bari batwakiriye tugashima.
Ishiyumviro kucakira ni kubera nyine none umuntu mukabavuze urashobora kwakira ibyo jambo ko atari kuburi ku ntacuburi buhindure ko kubera ubu rusanzwe uri mu nzi nyine kuko mukutegejwe ni kubi. Intamba nyine ziri hano none wimukiye utasanzwe umenyeye gashe kandi ugasanga bo mutamenyeranye biragoye, urashobora gusanga urashobora kugenda ugasanga wagiriye ibibazo aho ukagira ingorane itandukanye upfuye nyine kubera upfuye mu nkambi uca mu yindi, biragoye urumva ubugiye kwanza ubuzima bushyashya.
Nacakireye yuko babanze bakatureka tukitonda tukazova ngaho mu kwezi k'umunani nakatera taha mu Burundi. Ubwiye mu babanyi mutamenyeranye nuko ubugiye mu ntuzeye nuko ubugiye mu yindi nkambi shasha kubera utabusanzwe uhamenyereye kubijanye n'ubusuma kubijanye n'ubwicanyi usanga umengo siheza. Nasaba yuko babora bakadushira ku ruhande rw'iwacu akaba ariho tuza kwicara baze kudushira hagati y'abandi, kandi kijanye naho hantu numva ngo bavuga yuko hari abasuma benshi barenze tuka yuko batwiteguriye cyane kugira bazotwibe byiza rero dushira ku iwacu bakaduha igipolisi cy'iwacu bikaducungera ukwacu
tukamenya yuko nkuko twabivuze n'ejo bundi mu nama makazi yari yadutumiye ko twashima yuko ngaha bo tureka natwe tugaturiya kuko iyo twavuye siheza naho baheza bamwe bafise ibibazo byinshi bibagoye. Aha twari twiyumvire yuko bo duha natwe ubwicaro kuko aho twirukiye si vuba guhera mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icyenda n'icyenda ngira mwarabibonye mwese mwarabona hari habirindwi na kabiri nabyo nyine bamwe bamwe bari ino hari ababyaye bagahumbiza nicyo kimwe rero twari twisunze iki gihugu cy'amata n'ubuki ko dufata mu mugongo natwe tukatura tukaruhuka icyambere namaza gusaba nk'ubu yonisa siyara n'ubu jewe nubakiwe inzu na yeripeje kandi si jewe ndi umwe n'abandi barabo bakiye amazu uravye ku bintu batwubakira ku rukundo ntibatwubakiye kurwana kimwe mwaya amazu cyo nubisabamwo mu cyiyumviro boduha ntawe ugaburira umwana yamuhaye ivyo kurya yongera bimwake icya kabiri hariho abatarafise amabati bahungukana gahema babahaye ntawe ushobora kukabaka birashobora yuko ako gahema abo gahungukana hamwe bari kubaka karuruzi iyo bashitse bakongera ka gahema kakabafasha ikindi twosaba muri leta ya Tanzania na yoweni nk'uko batwakiriye nuko twakira hariya naho dushitse nibatwongerereze agafaranga bongere batwongerereze naho dushikira naho nyine bashikire baduha batwubakira akazi twoshikiramwo nyine turoshika turara mu gahinga kandi twarara heza
bamwe mu barundi bahungiye mu nkambi ya Mutendeli muri Tanzania bavuganaga na mugenzi wacu James Jovin mu Burundi ikipe ya basketball ya Kern niyo yegukanye igikombe cya playoffs itsinze Dynamo ibitego bitatu kuri kimwe umutoza wa Kern Arsène Furanzima avuga ko bagiye kwitegura kugira ngo bazatware n'igikombe cy'u Burundi i Kigali Désiré Hatungimana
iyo ntsinzi yahaye igikombe umugwi wa Kern yabonetse mu rukino rugira kane aho umugwi watsinze kuri Uwimana Dynamo ku manota 75-68 Arsène Furanzima amenyereza uwo mugwi wa Kern akaba yamenyesheje inyuma y'urwo rukino ko iyo ntsinzi yabahaye igikombe bayikesha imyitozo myiza
ikintu novuga ko twabarushije nuko twe twariteguye gose mu buryo fiziki twarateguye fiziki cyane n'ishe tuno mu mwanya makinyi bacu bari banyaruka gusumba biwa twarakoze cyane gose igikorwa cuko tudukina kuri rapidite hama novuga ngo turiga na systeme ya attack up turabona ingene bataka muri rusangi hama rero turaheza turabikorera ko turahindura gato i defense yacu tuyadapta kuri ku buryo bwawo bwo gukina attack novuga ko ivyo ari byo bintu nyamukuru byatumye dutsinda
mu gihe umugwi wa Kern wari watsinzwe urukino rwa mbere rw'izo nkino za players ariko bagatsinda zitatu zikurikira Mfuranzima aratubwira icyo yasavye abakinyi biwe kugira bikure Dynamo umugutoroshe na gatoya
nibaza yuko ikintu nyamukuru nshobora kuba narabwiye abakinyi ko ariko bo prove yuko byukuri babaye ba mbere babikwiriye atari ikintu bakwegeye ko canke kuba hariho ekipe zitameze neza mugabo byari ngombwa yuko tu prove yuko byukuri kibanza cya mbere twari tugikwiriye rero nibaza ko aricyo kintu umuntu yashoboye gukoresha nko kubyura ishaka ry'abakinyi
inyuma y'icyo gikombe cya kabiri umumenyereza wa Kern amenyesha ko bagiye gukora gusumba ibyo ko bahora kugira n'igikombe cy'u Burundi bwose cimirije bagitahukane ati nguvu n'ishaka birahari kugira bashike ku ntego yabo yo gutwara ibikombe byose uko ari bitatu umupira w'amaguru naho mu gihiganwa ry'u Burundi risigaje inkino zitatu gusa ngo rirangire umugwi wa Kayanza United wari mu bibanza bya nyuma mu mpera igice cya mbere cy'ihiganwa uno munsi ugeze mu kibanza cya kabiri aho wa mbere usumbye amanota abiri Amarse Niyongabo amenyereza umugwi aratubwira icyo bakesha izo ntsinzi
murazi Kayanza United ahivuye naherikira just ubundi ko ahivuye avuye kure nubwo ko ni nguvu z'abantu benshi si coach Amarse wenyine ariko arakora akazi muri Kayanza United hariho abarongozi bo mu ntara hariho abarongozi b'umugwi bose abakinyi baritanga murako dufite n'abakinyi bake dufite abakinyi 18 batarenga mugato bagerageza kubakinisha ku buryo bose bokina nibaza ko ari shaka rya bose ry'abantu bose kugira ngo Kayanza United ishike mu kibanza cyane
naho uwo mugwi abatari bake mu bakurikirana umupira w'amaguru mu Burundi bawuha amahirwe menshi yo gutwara igikombe Amarse amenyesha ko bigoye kandi bigishobeka ku migwi myinshi
nibaza ko ari ubwa mbere ihiganwa rimera gujya gushika ku munsi wa gatatu shampiyona itarahera utaramenye uzo twari igikombe ni ihiganwa rigoye cyane navuga ko muri gice cya kabiri imigwi yaradugije nivo bora ku nivo yaduze imigwi nta mugwi n'ubwe n'uvuga ati ndagiye kuwutsinda umva ugenda kurondera amanota nibaza ko ihiganwa izohera abantu babonye imikino myiza igihoshe kandi bereje
mu gihe rero ikibanza cya mbere iki kigwanirwa n'imigwi myinshi no mu migwi ya nyuma ihiganwa rirakomeye kiretse muzinga bimaze kumenyekana ko mu mwaka uza izo kina mu cicaro cya kabiri hagati y'imigwi ya Burundi Sport Dynamique Bumamuru Interstar na Les Elephants niho hazovamwe imigwi ibiri izoherekeza Muzinga mu cicaro ca kabiri. Desire Tugimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Hano dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wafashije kuyabagezaho. Mbashime cyane kuba mukurikira radio Ijwi ry'Amerika buri munsi, kandi muri benshi cyane cyane abumva Ijwi ry'Amerika bari igihundwe na gihinda muyaga, abari Gabiro n'Ibambiro, abari Kibirizi na Mibirizi. Mwese mukomere, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Ako malaika walikuwa sana.